Twashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Miriwe Inshuti bakunzi bacu n'ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Nininahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu babeshejeho n'ubucuruzi buto buto njabukambibe bemeza ko naho leta y'ico gihugu yashizeho ingingo yo kongereza igihe gipimo cha COVID ya 19 kimara mu rwego rwo kuborohereza hakiho utundi tubazo duto duto bagenda bahura natwo. Aba ni bamwe mu bacuruzi bo ku mupaka wa Gisenyi Goma uzwi nka Petite Barriere n'abakarani bawucisha ko imizigo. Impunzi z'Abarundi zibandanya guhunga inkambi ya Rusenda iri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera ikibazo cy'inzara. Muri Sudani umutekano mu bibanza bitandukanye wiriwe ukajijwe kubera imyerekano ishobora kwaduka umwanya n'umwanya. Nigeria yemeje amakuru y'inyuruzwa ry'abanyeshuri 136 barimo abafise imyaka 5. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntihabe n'imwe ibacika. Nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakuru yacu reka tuyatangure muri Sudani ahiriwe hakajije umutekano mu bibanza bitandukanye ni mu gihe yiteze imyerekano. Ibindi reka tubibaze mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Ajeje umutekano muri icyo gihugu bugaye amabarabara makuru makuru agana ku nyubakwa za leta no ku makambi ya gisirikare ku mugwa mukuru Khartoum no kuri uyu wa kane mu kwitegurira imyerekano yatumwe ku n'amashyirahamwe iharanira inyungu z'abanyagihugu. Imyerekano yabereye ku mugwa mukuru no mu bindi bisagara byo mu gihugu hagati ifise intumbero yo gusaba ko haba ubutungane ku bantu bose bishwe mu mwaka w'2019 igihe leta ariko iratuza abatavuga rumwe nayo bari mu myerekano. Itunganirwe kandi mu ntumbero yo kwibuka imyaka 2 iheze aho kwigenekezo rya 3 ry'ukwezi kwa 6 imyerekano yari kwibera imbere y'amakambi y'igisirikare ku murwa mukuru hamwe no mu bindi bisagara byo muri icyo gihugu itujijwe. Ivyo vyabaye inyuma yaho gisirikare gikuriye umutegetsi yamaze imyaka myinshi atwaza igitugu Omar al-Bashir bivuye ku myerekano y'abanyagihugu bariko biyamiriza intwaro yiwe yamaze imyaka ishika 30. Sudani kiriko kigerageza gusubira mu ntwaro ya demokrasi. Niki gihe kirongowe n'abasirikare bafatikanije n'abasivile muri leta ifata kibanza ihanzwe n'ibibazo by'ubutunzi n'umutekano. Imyerekano uyu munsi ku wa kane yatumwe ko n'amashyirahamwe abiri Sudanese Professionals Association hamwe na Resistance Committees yompi yagize uruhara ruhambaye mu myerekano yo kwiyamiriza al-Bashir.
Frederic Mundikije urakenuye ishami rya ONU ryita ku mpunzi RCR rihangayikishijwe n'impunzi z'Abarohingya zihunga ziva mu kirwa cha Basana Shah. Tim Harris Ishimwe abandanye n'ino nkuru.
Ubuyobozi bw'iri shami buvuga ko buhangayikishijwe n'amakuru avuga ko hari impunzi z'Abarohingya zafashwe zigafungwa zihunga ikirwa cya Basana Shah cyo muri Bangladesh. Aha niho zimwe muri zo zatangiye guhunga kuva mu kwezi kwa 12. Bamwe muri izi mpunzi z'Abarohingya bemeza ko bahatiwe kujya kuri icyo kirwa, bakavuga kandi ko batishimiye ubuzima bwaho. Mu byumweru bishize impunzi zabarirwa muri 40 zarafashwe zirafungwa nyuma yo guhunga icyo kirwa gikunze kwibasirwa n'imyuzure ndetse n'imiyaga y'inkubi iva mu kigobe cya Bengal. Kuva mu kwezi kwa 12 abamaze kwimurirwa kuri icyo kirwa bagera ku 18,000. Ubuyobozi bwa Bangladesh kandi burateganya kwimurirayo izindi mpunzi zigera ku 100,000. Ejo kuwa gatatu intumwa ebyiri za HCR zashoje uruzinduko rw'iminsi 4 zagiriye muri Bangladesh nyuma ziza gusohora itangazo ryerekana ko bahangayikishijwe n'uko izo mpunzi zibayeho. Basabye leta ya Bangladesh kwita ku mutekano wazo ndetse bakanabasezeranya ejo habo hazaza.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri azobonana na president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ngoro yiwe mu ndwi iza. Fidel Niyongabo nivyo aje kutubwira.
Abategetsi bibiro vyiwe bamenyesha ko azobonana na President Biden mu rugendo azoba arimwo mu Bwongereza, aho azokwitabira inama y'abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi. Ibiro vy'umwamikazi Elizabeth wa kabiri vyatangaje ko azokwakira Biden n'umutambukanyi wiwe Jill Biden mu ngoro yiwe ku munsi wa nyuma w'iyo nama izoba mu mpera z'indwi iza ku gisagara cya Cornwall mu Bwongereza. Abategetsi b'ibihugu indwi biteye imbere kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi bazoba bahuye mu nama ubwa mbere amaso mu yandi mu kiringo kirenga imyaka ibiri. Ibibazo byerekeye ikiza cya COVID-19 n'ihindagurika ry'ibihe nibyo bizoshimikirwa ko kurushiriza. Ubwongereza kizoba cakiye iyo nama gifise igishika cyo kwerekana ko ivyo bihugu bigifise igihagararo gikomeye mu makungu, aho ibintu biriko birahinduka mu buryo bwihuta.
Fidel Niyongabo urakoze yageze ijya nino ku isi. Reka tuce tuyabandaniriza mu gisata c'amagara y'abantu duhereye mu Bugiriki bugiye guha incancu za COVID-19 ibihugu bibanye vyabwo ejo ni mukankusi. Ibihugu bizoronswa izo ngabire n'ivyahe.
Iki gihugu kizaha izo nkingo ibihugu bituranye byo mu majyaruguru aribyo Albania na Macedonia. Ni inkingo zose hamwe 40,000 za COVID-19. Mu kiganiro haya abanyamakuru umuvugizi wa Leta y'Ubugereki Aristotelia Peroni yagize ati: bufatanyije na komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, nk'uko byinshi mu bihugu by'Uburayi byabikoreye abaturanyi babyo, Ubugereki buzaha inkingo 20,000 Macedonia kandi buhe izindi 20,000 igihugu cya Albania. Cyakora uwo mvugizi Peroni ntiyumvikanishije igihe icyo gikorwa nyirizina kizabera.
Ejo ni tukivuga ku vya virusi ya corona bitigira ivyabandura uwo mugera ku murwa mukuru wa Republika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa vyiyongereye cyane. Fidel Niyongabo aragarutse.
Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje uno musi kuwa kane ko ryabonye ko ibitigiriye ivy'abandura umugera wa COVID-19 mu kwezi guheze i Kinshasa vyiyongeye cyane. Ivyo vyerekana ko ibintu biriko bimera nabi kurushiriza mu karere kose ka Kinshasa. Umutegetsi wo mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu muri Kongo aremeza ko inshuro igira gatatu y'ibitigiri vy'abanduye ikiza ca COVID-19 iriko vyiyongera cyane Kinshasa ataragaseseshwa muri. Amenyesha ko inshuro ya gatatu ishobora kwihingumbi kurusha inshuro z'imbere yaho. Avyegeka ku kudebukirwa kw'abanyagihugu ku bijanye no kutubahiriza ingingo zo gukoranira mu kibanza kimwe hamwe no kutambara udufukamunwa. Umugwa mukuru Kinshasa ufise abantu bagera ku 15,000,000, benshi muri bo babayeho mu buryo budashimishije kandi bagundanyeko.
Fidel, tuve muri Congo tuja muri Nigeria, aho abategetsi bemeje amakuru avuga ko abanyeshuri 136 harimo abafise imyaka 5 banyurujwe. Frederic Nkundikije atugire ku muriri w'ino nkuru.
Ayo makuru avuga kandi ko muri abanyeshuri banyurujwe harimo abafise imyaka 5 nk'uko vyemejwe n'umukuru w'iryo shure uyu munsi kwa kane. Abantu bitwaje inkuhu bari ku mapikipiki bateye ishure Salihu Tanko rya Kiislamu ku munsi wa Mungu, bica umuntu umwe bongera banyuruza abarimu batatu nk'uko umuyobozi w'iryo shure Umar Idrissa yabibwiye itorokanizo ry'amakuru Associated Press. Idrissa yavuze ko igitigiri gishobora kwiyongera ngo kuko ubuyobozi bw'iryo shure butarashobora kuvugana n'abavyeyi bose kugira ngo bwemeze ko abana bari kumwe n'abavyeyi babo. Muri uyu mwaka honyine abanyeshuri 100,000 baranyurujwe mu buraruko bwa Nigeria, kandi Leta ntirashobora guhagarika iyo nyifato y'inkozi z'ikibi zinyuruza abanyeshuri zigahava zisaba ingwati yo kubabohoza. Ivyo byaratumye amashuri atari make yugarwa. Mu ntango z'indwi abanyeshuri 14 hamwe n'abakozi bo muri kaminuza ya Greenfield University iri muri Leta ya Kaduna bararekuwe nyuma y'ukwezi bamaze baranyurujwe. Ababanyuruje bitwaje inkoho basavye amadolari 100,000 by'ingwati bari banze kwica 5 mu banyeshuri bagize imbohe kugira ngo bategeke ababyeyi babo gutuza ayo mafaranga y'ingwati.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru agezwe hirya nino ku isi badutorokanije bakabaheje kudushikiriza. Aya n'ayandi ndabibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru ya karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho leta y'ico gihugu naho yafashe ingingo yo kongereza igihe igipimo cha COVID ya 19 kimara mu rwego rwo korohereza abakora ubucuruzi buto buto bwambukirana imbibe abakora ubwo bucuruzi bwo ku mupaka wa Gisenyi Goma uzwi nka Petite Barriere n'abakarani bawucisha ko imizigo bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko hakiri izindi ngorane zitandukanye zirimo kutagira impapuro z'inzira inkuru ya Jean-Baptiste Ndabanani.
Leta yafashe icyemezo cy'uko igihe cy'igipimo cya virusi ya corona abakora ubwo bucuruzi bagomba kwipimisha mbere yo kwambuka kiva ku byumweru bibiri kikagera ku kwezi. Iki cyemezo cyamenyekanye kuri uyu wa mbere ahantu hatandukanye mu mujyi wa Rubavu twumvaga abaturage banyuranye bavuga ko icyo cyemezo cyafashwe. Byanavugwaga ko abakora ubu bucuruzi batagomba kuba bari mu matsinda kugira ngo bambuke nk'uko byari bisanzwe ibimeze. Abaganiye n'ijwi rya Amerika mu kwezi gushize mu ntangiro bagaragaje ko politiki yo kuba mu itsinda kw'abakora ubucuruzi itari nziza. Ibi byatumye ijwi rya Amerika inyarukira kuri Petite Barriere kuri uyu wa kabiri mu gitondo kugira ngo irebe uko bimeze. Gusa ijwi rya Amerika yasanze aba bacuruzi n'ubundi bagisabwa kuba bibumbiye mu matsinda kugira ngo bemererwe kwambuka. Iyi ni politiki yashyizweho nk'imwe mu ngamba zo kurwanya COVID-19. Abaganiye n'ijwi rya Amerika barinubiriye iyi politiki bakavuga ko ari imbogamizi ibangamye.
Mumasigera atambuka kubera ibipimo. Pese pase ndayifite ariko kubona igipimo ntabwo byoroshye. Twageze batubwira utari mu ishyirahamwe ntabwo turamupima. Batugaruye.
Sinjya nambuka bitewe n'uko iby'amashyirahamwe nabonye ntabishobora kubera ubushobozi bukeye. Ishyirahamwe gatangiye ubwa mbere gatangira ku buntu. Bigeze hagati baca amafaranga. No kwinjiramo bagucaga nk'2020 hari naho wajyaga bakaguca 30 kandi bakaguca 10. Njye nagiye banca 20.
Ubwo ikibazo
ni icy'amashyirahamwe cyane cyane.
Afite amarese pasi mashyashya mwabashakira ubuvugizi nabo bakambuka nk'uko natwe twambuka. Kubera ko batari mu mashyirahamwe ari abo bari bari kujya kwipimisha bakaba angira
abananiwe kujya mu matsinda kubera kutabasha kwishyura ayo mafaranga bacibwa n'abafite igishoro cyenda kungana n'amafaranga bakwa nayo matsinda. Abo n'abafite igishoro kiri hagati y'amafaranga 2030. Basaba rero ko iyi politiki yakurwaho. Ikindi bavuga ko kibabereye ingora bahizi ni ugukoresha uruhushya rw'inzira rw'igihe gito resepas. Bongeraho kuri uru ruhushya rumara amezi nk'abiri n'igice kandi ko bishyura 12,000 kugira ngo barubone. Aba bacuruzi n'abakarani barasaba leta kubareka bakajya bambukira ku ndangamuntu nk'uko byahoze mbere ya virusi ya corona kuko bemeza ko atari buri wese wabona ayo mafaranga.
Ntacyo byahinduye kubera ko twari twishimye kuko barakoresha irangamuntu twese twishimye. Iko twasaba ubuvugizi tukambuka n'irangamuntu 12,000 ntabwo ari umuntu wese ubibona. Nta kazi gahari benshi baricaye
nabuze n'akazi baturekuye tukajya turambukira ku marangamuntu byaba ari byiza.
Nubwo ngo nta 12,000 ufite
ndabyo
umugu dukore n'ubuvugizi irangamuntu ikongera ikambuka
hano nzera twishi kandi bagomba kutivugana tukambuka ku irangamuntu ku byaba bisanzwe
12,000
ngenda nabasha kubibona.
Leta ikomeze yagure ku buryo n'irangamuntu nazatambuka ikagigenda.
Nge nabuza ayo kwishyura rese passe
nge narambukaga nkishyura igipimo n'aya amafaranga ya rese passe ariko naje kubihagarika naje kureba ndavugane aho kugira ngo nzajye nkora ninjiriza gusa leta amafaranga nange ntafite inyungu.
Uherutse yongeyeho ko yasuzumye agasanga amafaranga gusa abacuruzi n'abakarani bambukaga umupaka mu rwego rwo kubavuga ko imibereho mibi ibarembeje. Aba ni bamwe muri bo.
Nzere twishye twese tumeze nabi mitiwere twabibona gute
ntabwo urishyira mitiwere kugeza
ubu ndayo nayishye ariko ndakoze se uko twadutizwe n'umupaka turugwe n'abana barindwi tujyaga rimwe ku munsi twajyaga kabiri ku munsi
njyaga ari wacu bambereje ibyo kurya niyo bandunze ni ukuri kw'Imana bituma umugore n'abana mbere ngikora nabonaga ng'ibihumbi 10 mu minsi ibiri ngahereza mu rugo bagahaha bakarya.
Ntago icyumweru gishiraho buri munsi ariko ndi kurya mfite urugo umugore n'umwana umwe.
Ijwi rya Amerika yasanze koko icyemezo cyo kongera igihe igipimo cya COVID-19 kimara ari impamo. Baba ari ababasha kwambuka, baba ari n'abatambuka, bose barishimira igihe cyazamutse. Aba ni bamwe mu bambuka bavuga ko iki gihe kizajya gishira babonye andi mafaranga 5,000 yo kwipimisha ikindi gipimo cya virusi ya corona.
Mbere cyashyiraga vuba kabanagishize bwangu iyo minsi 30 iradufasha.
Twepimishaga ibyumweru 2 cyo twashimiye leta nuko yashyize ku kwezi hono wenda amafaranga turi gutangaza ajya yagaruka.
Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga kuri ibi byifuzo by'abakora ubu bucuruzi. Kuri uyu wa gatatu twanyarukiye ku biro by'aka karere ariko dusanga abayobozi bako badashobora kuboneka. Ku mugoroba twahamagaye umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Pacifique Ishimwe atubwira ko yari buduhe nyuma amakuru arambuye kuri ibyo byifuzo. Twagerageje kumuvugisha kuri uyu wa kane ariko ntiyatwitaba. Cyakoze kuri uwo mugoroba yaramaze kutubwira ko ibyo byifuzo biri mu byo bateganya kuganiraho muri iyi minsi, ariko ko yari kudusobanurira nyuma. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika, Irubavu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nene cyo ku masonga nkitangura, impunzi z'abarundi zibandanya guhunga inkambi ya Rusenda zerekeza mu gisagara cya Uvira kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ibyo bita ikibazo cy'inzara kibamereye nabi. Hanze y'ikambi y'agategekanywa ka Vimvira hari impunzi zirenga 500 zifuza gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye kuturabira uko vyifashe.
Izi impunzi ziganjemo abana n'abagore ndetse n'abagabo, zikambitse hanze y'inkambi y'agateganywa ka Vimvira iri mu birometero bine uvuye ku mupaka wa Gatumba uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Uhageze usanga zimwe muri izi impunzi ziryamye hasi, izindi ziri ku ibarabara, mu gihe izindi nazo ziri guteka ubugari, izindi zishigisha igikoma cyo guha abana. Bucumi Denise yarasanzweho mu mudugudu wa 50 mu nkambi ya Rusenda. Yageze akavimvira kuri uyu wa kane anyuze mu kiyaga cya Tanganyika, arashaka gutahuka iwabo mu Rugombo kuko yararambiwe n'ubuzima bubi yarabayemo mu Rusenda.
Murabona mu Rusenda ntibadupokeza twirigwa inzara, wagenda gusega bakaguma bakazi baragutuka ngo nimugende iwanyu nimugiriwe mwavuye, wagenda mu murima w'abantu ngugiye gusoroma isombe ukazibona inkoni ku bitugu. Urumva rero hako abantu baguma bapfa ku bwinshi kubera inzara, rero bahisemo kuvugana ati reka twigire kuko hako abantu baguma bapfira ngaha reka tugende. N'abasigayo bavuga twe twabuze itike ati twe batwagenda, hari abari kubaragurisha imuzi kugira baronke itike yo kubazana.
Akavimvira akomeje kugera izi impunzi zirimo ziri kwambukira ku kivuko cya Maindeleo na Karundu, zemeza yuko zafashe icyemezo cyo gushaka inzira yo gutahuka zinyuze aha muri iki kigo cya Kavimvira, bitewe n'uko ziyandikishije inshuro nyinshi gutahukanwa ntibyakunda, ndetse ko hari n'izirambiwe n'imibereho itari myiza zibayemo.
Cye cyatumye nza naranditswe ngo mpunguke izina ndaribura, ni ibintu byose nagurishije inzara ikiranyica n'abana ncyandavuga ati reka ntekerenze ama utwa dufaranga twose njandaria njandonga itike chandara yejeshe akagutaha naje mwiboti chakagutaha mu gihugu cy'u Burundi aho navuki aha turi tunyene twazanye utuntu dukeye nitwe turi ko turivakisha turindi batuze badutora
bo twebwe turi kwihungura bivanye n'inzara duteba gupokera tukagira ikibazo cinshi. Ubu mbere twatangira kujya kwiba amateke mu kibembe bamwe bakanabatemerayo tucyafata inyiga tiko byose rero reka turabo buryo twofuma tujya kugwa iwacu dusabe kuko twasabye n'ubuhunguzi barabutwimye.
Izi mpunzi zirigwa hanze zikarara hanze y'ingambi ya Kavimvira, zivuga yuko usibye kuba zitari gufungurirwa zifite n'ikibazo cy'indwara zishobora guturuka ku isuku rike.
Ibibazo biri ahantu kwa tasigitano nano kuba batambuka amamoto imiduga abana nabo barasabagira n'uruzuba bishobora kuzana amagwara ekuryo atatini amawese bari yaranje bakaje ariko ntibiborohereza ntibabemerera neza nta kintu na kimwe y'abantu bari ndani bari hanze nta kintu na kimwe kinjya gihari kubwo kujya rero bikaca bigorana kugango abantu baronkerashe.
Umuyobozi wagarari komisiyo y'igishinzwe impunzi mu Busenda Didier Numbi wa Numbi yemeza yuko izi mpunzi zikomeje kuva muri iyi nkambi ariko nta mubare w'izimaze gutaha bari bamenye. Ku ruhande rwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira, aho izi mpunzi ziri guhitira bavuga yuko bamaze kwakira izirenga 500 zirimo izo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe. Gusa umwe mu bakozi bakorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yavuze yuko hari urutonde bagiye gukora rw'impunzi zizatahukanwa mu Burundi mu cyumweru gitaha. Gusanti yavuze nimba ari izisanzwe mu kigo cya Kavimvira cyangwa ari izavuye mu Rusenda. Ni kenshi izi mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe zagiye zifuza gutahukanwa mu gihugu zikomokamo cy'u Burundi. Ntibyakunda bitewe n'uko ibarabara rihuza Rusenda na Uvira byafunzwe kubera amazi yarengeye ikiyaga cya Tanganyika. Nubwo izi mpunzi zivuga yuko zihunga inkambi ya Rusenda kubera ikibazo cy'inzara kuva mu mpera z'icyumweru gishize, ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAMU ryatanze amafaranga y'amezi abiri yo kugura ibiribwa ku mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murongwe na Rusenda. Ni nyuma y'amezi yagera kuri atatu iryo shyirahamwe ryari rimaze riratanga ibifungurwa kuri izi mpunzi. Mwamenya yuko mu nkambi ya Rusenda habari guha impunzi z'abarundi zirenga 30,000 naho mu nkambi ya Murongwe hari impunzi zirenga 9,000. Vedaste Ngabo, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika, Uvira, mu ntara ya Kivu.
Amakuru yacu tuyabandanirize mu buseruko bw'u Burundi, neza na neza mu ntara ya Cankuzo, aho urwaruka rw'iyo ntara rushima utwigoro ruvuga ko leta iri kirakora mu kubahamagarira kumenya kwitunganiriza imigambi y'iterambere batarinze kurindira ubuzi bwa leta. Ino nkuru ijwi ry'Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi, mu isomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Nkuko bivugwa na bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi, muri rusange barashima inyigisho bahabwa n'abajejwe intwaro mu bijyanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere. Batanga akarorero ku nyigisho mukuru w'igihugu Vasito Ndayishimiye akunda gutanga kugwaruka, arusaba kudahanga amaso leta ngo ihe akazi mu gihe baba bafise ubumenyi bakuye mu mashuri bwo bafasha kwiha akazi ndetse no kugatanga.
Ugaruka n'abantu bakunda kunezerwa arose amafaranga yumvira telekangure telefone nziza ikangura impozi igezweho, ariko kuvaho izo nyigisho leta itangiye kuzira igihe irahereza inyigisho ugaruka barabigisha ko ushobora kugura igitungwa ukacorora ako utangura kugura telefone bakakwereka yuko niwagura igitungwa ejo kizogushitsaho ushobora kugura telefone ikagushitsaho ushobora kwigurira ipantaro utarinze kuzerinze ababyeyi canke inshuti n'abagenzi. Izo nyigisho rero ndiko ndaraba ziriko zirafasha ugwaruka gukanguka kugira ngo bamenye bati ejo mbega nzobaho gute.
Ariko kandi ugugwaruka ruvuga ko inyigisho zidakwiye mu gihe leta itabafashije mu kabaronsa imitahe, kandi mu mugambi wa leta harashizweho ibanki y'ugwaruka. Gushika uno munsi iyo banki bamwe muri ugo gwaruka bavuga ko batabona icyo kirafasha biboneka mu gushigikira imigambi iterambere mu gwaruka.
Byukuri leta irahimiriza ugwaruka ko rukura amaboko mu mpuzu ngo gwikorere imigambi yawe ureke kuzerinze, cyo ni cyiza cyane. Mugabo leta iravuga ti bitunganiriza imigambi mugabo ugasanga kubafata mu mugongo ni kibazo. Iyo banki rero bije yaje kugwaruka byukuri twebwe twavuga tuti kumbure ije nk'inyishu kugwaruka ruri ku kivi rufite ibyo ariko rurakora. Mugabo nko kuva bayuguruye gushika ni isaha vyukuri ndibaza yuko bije itaraha amafaranga aba ugwaruka. Sinzi rero yuko yobireka gutanga amafaranga uko bwa yoba itarabitunganya neza, sinzi. Mugabo twebwe turiteguye umunsi n'umunsi twokumva yuko iyo banki y'ugwaruka iriko iratanga ingurane twoja kuzisaba.
Ku rundi ruhande hari bamwe mu gwaruka bavuga ko iyo banki y'ugwaruka bayumvise mu migambi ariko batari bazi ko ije yaragiyeho. Ugo ruhande rugasaba ko yokorohereza ugwaruka mu kubaronsa ingurane ku nyungu zitavuna.
Ibijyanye n'iyo banki y'ugwaruka mu busanzwe twege ino mu karere kino twege bari kubarigisha gusa inyigisho besi ntizira hakwira cyane kugira ngo ugwaruka rugijuke. Ntituramenya ingene zokora, baratubwiye yuko hari buho ibizoba kuziganya no kuguranana, ariko twe ntitwari bwo tumenye ko irahada. Nimbaragiye ko twasaba ko ugwaruka, urabona ko ugwaruka turayigera aho rwigejeje, ntibafatire ku gitigiri kirekire bagasaba nk'inyungu nke kugira ngo uwo ari we wese ashobore kwinjira bivanye n'uburyo afise.
Naho kubona leta iguma isaba ugwaruka kwiyungunganya ariko atanga uvuze ko bashigikira mu bijanye no kuronka imitahe yobabera umushinge mu bikorwa by'iterambere bariko barashira mu ngiro, ubwo ugwaruka rubona ko ari intandaro yotuma badekigwa mu migambi yabo.
Sinovuga ngo ugwaruka niko rurakora, ahubwo ugwaruka ruriko rurakora kandi ku murindi munini ya kubera ihemirizwa. Mugabo uzasanga rutera rudebukigwa kubera uko kuntu leta novuga itariki irabishira mu ngiro n'ingogana n'ingoga kugira ngo natwe dushobore abantu bafite amikoro make dushobore kuronka utwa kideni kugira ngo turisabe bariduhe amaturisubize. Icya kabiri novuga ku banki bije nirabe imigambi abajene turi nayo turayifise, nirabe ishire mu ngiro mu maguru masha tugifise ingoga zo gukora kugira ngo dushobore kuyungunganya iyo mitahe tuyironke.
Ugo gwaruka rurasaba ko imvugo ya leta yojana n'ingiro ibanki y'ugwaruka igatangura guha imitahe ugwaruka ruri ku kivi kandi ku nyungu ntoya nk'uko leta yabibijeje.
Ico gira akamaro kuto kwigoro nuko ugwaruka gwoshira mu ngiro ivyo bikoro rabwirwa, hanyuma na niyo banki y'ugwaruka nayo igashira mu ngiro ivyo yiyemeje imbere yuko itangura ivuga igiriko tange ingurane kugwaruka rufise imigambi riko rurakora nibaza ko noneho yo utangura ikabishira mu ngiro tukabibona bikava mu majambo bikaja mu ngiro hanyuma imigambi gatera imbere inigihugu muri rusange gatera imbere
ibanki y'ugwaruka bije banque d'investissement pour les jeunes mu gifaransa yuguruwe mu ntango z'uno mwaka ntumbere y'iyo banki kwarukorohereza ugwaruka mu kururonsa ingurane kunyungu nke amakuru dukura muri bije amenyesha ko mu minsi ya vuba bazohingurana urwaruka hashizwe imbere abiyunze mu mashyirahamwe y'iterambere
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mugihe hasigaye ikiringo kiri munsi indwi umunani ngo inkino mpuzamakungu za Olympique zitangure i Tokyo ku murwa mukuru w'Ubuyapani haracari ibibazo byinshi cyane cyane muri iki gihe kubijanye n'izo nkino abantu benshi baribaza nimba zizoba canke zitazoba abaziteguye bavuga ko bafise icizere ijana ku ijana ko zizoba Yamara abanyagihugu benshi mu Buyapani barazigwanya bikomeye bavuga ko bafise impungenge kukiza cha COVID ya 19 mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Steve Derrick ndizeye umurundi akurikiranira na hagufi nkino aba mu gihugu cy'Ubusuwede atangura avuga uko abona ibintu niba ibibazo bihari bizoba byaratorewe inyishu mu gihe hasigaye gusa ikiringo kiri munsi ya mezi abiri ngo zitangure
Icho ni kibazo kidasanzwe bigoye no kutishura muri uno mwanya kuko uravye twebwe turabikurikirana dukurikirana makuru kumbure yabariko barategura izo nkino aricyo gihugu cy'Ubuyapani ugakurikira makuru ava muri Comité International Olympique anayo itunganya izo nkino za Jeux Olympique ugakurikira makuru y'abanonotsi cyangwa abakinyi bategeza kuzokwitaba izo nkino biraboneka yuko hari amakenga ku mpande zose bigoye kumenya neza nimba izo nkino zisigaje iminsi 50 zizohava ziba kuko mu Buyapani bavuga yuko ikiza cya COVID-19 kikiriho kandi ibitigiri bibandanya byiyongera ibyo rero bigatuma abatari bake bagira amakenga yuko izo nkino zishobora kutazoba kuko hari n'abategerezwa gufata mu mugongo izo nkino abo bita abapartenere bamaze kubivamo bavuga yuko iki atari gihe cyiza izo nkino zuba kubera bashyira imbere ama gara y'abantu bose babuyisi yose bakwitaba izo nkino.
Twibutse abariko baratwumviriza ko izo nkino zasibishijwe zigijweyo zari kuba zabaye mu mwaka urangiye mwaka w'2020. Kubwanyu ni kuki leta y'Ubuyapani itafashe ingingo zose zikomeye zo kugwanya ikiza cha COVID kugira umwaka ukurikira uyu mwaka turimo 2021 zishobaye kuba
kubiri kose igihugu cy'Ubuyapani igihugu kidasanzwe ni igihugu kiri mu bihugu bikomeye ku isi na cyane cyane no kubijyanye no kugwanya ico kiza cya COVID-19 bari bagerageje uko bashoboye ariko rero bagaca babona kwakira abantu bavuye ibice byose by'isi bavuye mu bihugu bimwe bimwe kumbure bitakomeje ingamba zo kwirinda iki kiza cya COVID-19 kubakira barabona yuko nabo nyene byo batera ikibazo kuko nabo nyene batara ashobora guhagarika neza uwo mugera wa COVID-19. Hanyuma ikindi nacyo cyugarije izo nkino ni kubera gushika uno munsi hari abanonotsi cyangwa abakinyi batararonka za minima ziremerera kwitaba izo nkino za Jeux Olympiques kubera iki kubera hamara amahiganwa atari make yagiye arasiba ayandi yungurijwe ku yandi masango aho rero ugacusanga abagiteze ama minima muri ayo mahiganwa ntibakiye cyangwa amahigwe basigaranye ni make cyane
abanonotsi kubganya mwibaza bahagaze he bubandanya bimenyereza haravuga ngo babandanya abandi mwumva mumenga baragonanwa batazi neza ko izo nkino zizoba canke zitazoba abazitegura bo bavuga ku ijana ku ijana ngo zizoba ariko abanyagihugu mu Buyapani barabigwanya bikomeye ni kibazo gikomeye ku banonotsi bona muri ibyo byose bahagaze
umuntu yumvirije abatari bake muri abanonotsi cyangwa abakinyi bakomakomeye isi fise benshi barafite amakenga kuri izo nkino nabo nyine basaba baditunganya yuko boraba bagashyira imbere nyabuna amagara y'abanonotsi amagara y'abazoba bari mu Buyapani kugira izo nkino be barazungurije ku yindi sango kandi bongere barazungurize inyuma canke barabe badihebe barindiriye indi myaka itatu iri imbere mu 2024 ariko rero biraboneka yuko gushika no munsi na komite d'organisation y'Ubuyapani tarumvikana ijana kwijana n'icyamwe mudamakungu ya komite international olympique kubijyanye n'itunganyo y'izo nkino nimba dizoba ijana kwijana cyangwa izo nkino zitadoba iteguro gushika no munsi bitaragaragara ijana kwijana yuko inkino zidotangura kwigenekerezo zari zitegekanijwe gutangurira ko ijana kwijana.
Akwenda nga duche du sozera makuru tukaitu wafitia mlika no kanya, dushimire abagi zuruhara bose mwa teguru guyongira wa shikire, kuri mikro marikumena jwe diana ni nahazwe, ama jwe bigani rovzaliwi hagarikiwe na edilu guema ya shizu hamwe na Fatuma Limasi Kalala, tuwe mikuzina gya bagenzi bacu, tuwe kebanuye, tuwe furiza kwa ndanyamuru wa niguwa mzio mlimo vyose na hutaha.